inyuma y'imyaka irungu niko batumye ku imyiyerekano y'uko yamize ikindi kiringo cya Perezidant Nkurunziza urongoye Vitale Nshimirimana yemeza ko n'abagenzi be batazigera bicuza ingingo bafashe
urunani rwacu cyo kimwe n'andi mashyirahamwe hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwiriza y'i Burundi mu kungene icyo kiringo gisanzwe gitandukanye n'ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yo mu 2000 igihe twahaguruka twari twasemereye tugira tuti iki kiringo uyu Petero Nkurunziza akakiha kizotuma abarundi bajya mu bibazo bajya mu ngorane igihugu gisubire mu njyane n'ukuri igihugu cy'u Burundi nyuma y'imyaka ine cyarasambuwe mu bice bitandukanye by'umutekano aho igihugu cy'u Burundi gisigaye cyarabaye ikiro ry'umugani gitwazwa umukazo aho igihugu cy'u Burundi atawukinyogora amaradiyo yarasambuwe amashyirahamwe aromogwa atomowe arafutwa abarundi bajya mu kangaratete barahunga kuva mu 2015 kugeza n'uno munsi ibi bintu twari twabibonye yuko bizogenda nk'uko
naho icyo batinye cyo cyabaye Nshimirimana yibaza ko ari agira ikomeye kuba azaruka mu minsi iza
hariho n'ibyo abahasize ubuzima abapfunzwe abomowe mu gihugu benshi barabigize ariko rero burya umwidegembyo wagwanikwa iyo umuntu ari ku rugamba urwo arirwo rwose ntabwo atakaza ariko abapfuye cyangwa bapfunzwe cyangwa abomowe igihugu uno munsi ntibokwicuza barafise izina ibyabashyikiye byose byabashyikiye ikiruko kuri kuko bari kubagwanira agateka kabo agateka kabubu hamwe n'abazozi kuko iki gihugu cy'u Burundi tukakireka kigatabagurika tuzobibazwa umwe wese azobazwa n'urunganwe ruzodukurikira icyo yakoze umunsi igihugu cyacu gisha ubwo rugamba rumaze imyaka n'ibyo mugabo n'izoza ntituzoruta hasi tutaronse icyo twarongera icyo nacyo si kindi umwidegembyo ku murundi uwo ari we wese n'umutekano n'ubutungane ku murundi uwo ari we wese abarundi bose ntibazoba perezida abarundi bose ntibazoba abashingamateka muga twese turifuza yuko umurundi aronka ahaba agatunganirizwa agashobora kujya utwo yabiri yakuye
uko biri kose abahinga bamwe bamwe nka Padiri Desire yamuremye basanga aya mashyirahamwe yigenga asa n'ayangu
urabye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso n'ahandi n'abantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye kino kwita sensibilisation kubwira abantu ni bimwe vya misiriding kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe ku buryo abantu bacavuga bati mumaze kuja imbere u Rwanda ruzocaruza rwafashe u Burundi n'u Burundi u Rwanda n'u Rwanda Kongo ni Kongo Tanzania ni Tanzania
izi mukuru
hariho yabihinda cyane bibaza yuko amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki adakurikirana politiki politiki ikurikirana umurundi wese yaba mu gihugu yaba mu mahanga ariko rero amashyirahamwe ntarondera ibyiciro bya politiki kugurondera ibyiciro bya politiki ni ukuvuga yuko ayo mashyirahamwe yubakitse umugambwe hanyuma akarondera yuko umugambwe uri ku butegetsi nka CNDD-FDD uhava nayo akahaja ibyo rero nibaza yuko atamuntu yoturengera karimbi ngo avuge yuko kuva na kera n'uno munsi amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki yigeze aronderera gusubira umunyepolitiki n'umwe
ntabwo afata byarondeye leta yafutse mu kwezi kw'icumi 2016 yagiriza gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 pia clave mbona imparongo ya podi yashatsigura ko kwabaye nko kwimara umwikomo
ikimenya yamenya n'uko ivyegeranyo ariyo maraporo tuguma tuyashobora ku kwezi ku kwezi hanyuma ayo maraporo rero yose turayatanga mu makungu bashaka n'abategetsi b'ubundi bamwe bamwe twamatuye abahandi kuba yasoma no ku masite y'iwacu
kuva dusa injyana za politiki mu Burundi mu 2015 oni yavuze ko abantu bagera ku 200,000 bishwe abarenga 400,000 bahungira mu bihugu bibanyi abaharugwa 100,000 nabo babura irengero ibi byatumye mu kwa kane umwaka w'2016 sentare mpuzamakungu mpanabyahaye irahe itanguza amatohoza u Burundi buyisohoramwo umwaka wakurikiye kiba igihugu ca mbere gifashije mu ngingo ku isi yose.